mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu.
Batumye kwa kadyo keza kwanza gushimira bene igihugu twabonye yuko bahuse hakiri kare kugira ngo baze gutora ikiri ku mutima yuko tumaze kunyugwa n'umutima gukunda igihugu cy'u Burundi kuko bimenyetso bigaragaza gukunda igihugu.
Uwo ni Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza hashimira abanyagihugu batoye muri kamarampaka.
Kubera yuko na cyane cyane hari abantu bagenda bigisha yuko ngo rwasa ngo batinya amatora ngo asa bataje mu matora abantu aje kugenda bibere cyane agira umuntu azosubira kuza kubabesha ngo sishobora kuja mu matora.
Uwowe ni Agaton Rwasa umuyobozi w'urunani hamezero y'abarundi avuga ku matora nawe ya kamarampaka ku itegeko nshinga ry'u Burundi rivuguruye. Ayo matora rero niyo twibandaho uyu munsi mu biganiro byacu mugome hafi ya radio yanyu turabararitse. Nkuko nari mbabwiye mu kanya abarundi mu mpande zose z'igihugu ndetse no hanze batoye kamarampaka itegeko nshinga rivuguruye. Umukuru w'u Burundi Pierre Nkurunziza akaba yizeye ko ibizava muri ayo matora kamarampaka nta ngorane bizatera igihe bitakwemerwa n'impande zose. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yaraho perezida ubwe yatoreye adutegurira iyi nkuru.
Ku mutumba wabuye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi no mu kigo cy'u Burundi Petero Nkurunziza n'umutambukanye wiwe batoreye ibyo biro by'itora bikwishyuje shingiro ry'ibuye. Twashite mu gaturutu dusanga imirongo y'abantu ari miremire, hari hamwe twavuganye bemeza yuko bashitse igihe cy'isaha 10 z'agatondo. Igihe cy'isaha 12:45 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraheje gutora, aho hari inyuma y'iminota iri hagati ya 10 na 15 ahise ku biro by'itora. Ntiyashite ajya gutora ubwo nyene yabanje kuja hagati mu murongo maze aratonda. Mu kiganiro habenshi amakuru yaje gutora avuga ko yashimishijwe n'ingene abarundi bitabiriye amatora.
Batumye kwa kadyo keza kwanza gushimira bene igihugu twabonye yuko bahuse hakiri kare kugira ngo baze gutora ikiri ku mutima yuko tumaze kunyugwa n'umutima gukunda igihugu cyacu cy'u Burundi kuko bimenyetso bigaragaza gukunda igihugu, kwitwararika amategeko hamwe n'amabwirizwa y'igihugu cyacu n'igihugu gitwagwa n'amategeko kiratwagwa n'amabwirizwa. Bizashingira kuri iteye ubujyambere kuri buri somo yandi yose. Icyo tuma rero abarundi bose bategereza kubazwa bije n'ibyo bwizwa shingiro.
Mu gihugu cy'u Burundi babishika aho ibyavuye amatora bitemerwa na bose. Ko 2010 no 2015 hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi biyamije ibyavuye amatora. Twabaye mu kuri gihugu cy'u Burundi ko atampungenge afise ko ibyabaye muri gahise byo subira yishuye ati.
Twabwiriza yuko iyo ngendo twibaza yuko keno gigiye guhinduka. Nimbe ko ari ngendo yashaje kuko abarundi bazutera imbere. Tukibuza yuko mu ngendo ya demokarasi mugiye kuraba no kuri bantu biyamamaje. Bashikirizo bahagaze bijyanye n'ubwizoshingiro rinanyuye. Turize neza yuko abarundi bose bazoshima bagatekana babonye ibyavuye mu matora akozwe na bene igihugu kuko biba kumugaragara nayo uwo kwirenda kubera yuko agomba guhakana uburenganzira bwiwe.
Ayo matora aho twigiye turaca ku mutumba wa Buye no mu vyegwa twasanze imirongo miremire y'abantu bakiye mu maso bari bambaye amakoti biboneka ko bazinutse cyane. Batubwiye ko baje gutora kubera ko banyuzwe n'insiguro baronse.
Twasiguriwe yuko u Burundi bugiye kuronka agateka kwishyira kwizana. Niko gateka ka mbere twe twabonye yuko tugiye gutera imbere mu by'igihugu gifata mu byo gikora atamu ari ku ruhande rwacu. U Burundi ntibari bugoroke naho bwari bubise ibikorwa gukora ariko hari aho butashobora gukora kwikora.
Ikintu cyanje nubwo kiguma kigaruka ni kuri ayo masezerano y'ubumwe bw'Abarundi abari yo tuzohagararako. Je nkajewe nk'igihugu cyikugiye mu Burundi yasaba yuko tuza tugendera ku bintu byo nk'aha mu gihugu iwacu pana tuza tubavuga ngo tugendere ku masezerano reka tugendere ku masezerano y'aha iwacu. Icyo nicyo kintu cyarashobeye no kunyura.
Abandi nabo baremanga ko aya matora y'ubu atandukanye n'agiye araba muri kahise.
Atandukanye n'ayandi kuko aya matora ari karaba uno munsi na bene igihugu bonye ubwabo bayishiyemo uburyo bwabo nta mfashanyo tubiriwe turarondera hirya no hino. Narashimira cyane ngira abene igihugu bitanze mu kuterera kugira ngo aya matora agende neza n'uburyo buriko burakora uno munsi bibire muri bene gihugu nyene ubwabo
ibiro vyitora vya bicungerewe n'abapolisi hamwe n'abasirikare bacungera amatora abenshi twabonye arawo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kurumwe vyonyene niho abantu bo mugambwe CNDD-FDD bari bavanzwe n'umwe wo mashirahamwe atabegamiro vya politike nawe nyene igihe c'isatatu ntari bwahashike ariko rero mu gihe abantu bategekwa kuja gutorera aho biyandikishirije hari habo bitorohereza akarona ko uyu muntu atwara ikinga
gende turiko turagira ngo kuja mu matora kubera amahera yitike ari menshi kandi ari ataya hafi kuduha nk'amamodoka tudugana kuri gusa kugira tujye gutora ntwaye ibihumbi n'amajana atanu byo kuduga kumanuka naho urumva n'ibihumbi ndwi kandi
udatoye hari icyo woba
harimo ikibazo kuko ntitworonka ingene dukorera mu ibarabara kubera hari haba abaducungera by'urujya n'uruza bo mu batagisi be baca baguma baturondera batubaza ikarata y'amatora ko twatora utayifise baca baraguca amahane
iri bwitwa shingiro iriko irakora ubu ni ryo 2005 rikaba ryari ryarakuye ryo 1992 ku musozi buye komine mwomba mu ntara ya Ngozi Fidelite yashatse ijyu rya Amerika.
Urakoze cyane Fidelite yashatse nk'uko bivuze ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira kuri FM ku mirongo migufi short waves ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Dukomeza rero tubagezaho ayo makuru yerekeye kamarampaka ku itegeko nshinga ry'u Burundi. Agatondwa sa uyoboye urunani amizero y'abarundi yatoreye ku mutumba avukaho wa Chiri ni muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi. Umukuru w'urunani amizero y'abarundi avuga ko hari ibintu bitagenze neza muri iryo tora byo kwemeza cyangwa se guhakana itegeko nshinga rivuguruye. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze aduha inkuru irambuye.
Gwasa Agato arongoye urunani amizero y'abarundi yashitse ku biro vitora vya Chiri nk'igihe c'isaha zine yabwiye abamenyesha makuru icatumye ashima gutorera kuri uwo mutumba avuga ko
kubera yuko na cyane cyane hari abantu bagenda bigisha yuko ngo gwasa ngo batinya amatora ngo asanga ataje mu matora abantu naje kugenda bibere cyangwa umuntu azosubira kuza kubabesha ngo sishobora kuja mu matora.
Umukuru w'urunani amizero y'abarundi ari mu bigishije guhakana ibyirizwa shingiro kwasa aratora utunenge itora ryo kuri uyu wa 17 ukwezi kwa gatanu 2018 utunenge yemeza ko tutamusha inkokora
azanya bihanga barayimwisekeza mu iri joro bakonta abantu abandi baje gufunga mu rumonge hari nubo barayibishe muri komine Bugarama n'ahandi hijya no hino ibintu hamwe n'ivyo twumva bikoreka nunga atiriko turatorera hari aba mandateri bacu babiri bafuse ku rutonde ejo nkaya mu magingo ya saa 5 saa 6 nibishobora kuduca intege kuko ibyo ari byo byose ukuri kuzokwamara ukuri kandi umuco uzokwamara umuco. Icyo nzi nuko abarundi baraciye akenge ni nacyo gituma kubera batinya yuko abantu bavuga icyo biyumvira icyo bipfuza twumva hijya no hino zagweza za muzinda n'ahandi bariko baragenda bafata abantu bakabafata ku nguvu batonze ku murongo bakabinjirana ngo ingongo nutore ngo niko bakwigishe gutora ngo toranga
aho umukuru w'urunani amizero y'abarundi yatoreye hari abanyagihugu benshi bari bahejeje gutora batubwiye icyo bifuza inyuma y'itora ry'ibyirizwa shingiro.
Gutora twatoye nkuko bitegekanije mu ibanga ntangere ry'umuntu ari we wese igisigaye turindiriye ikiza kuva mu matora. Icyo nk'umunyagihugu usanzwe nosaba abarundi bene wacu turazi ko na bibiliya bitubwira ngo imvugo yawe irabe ego canke oya mu gihe hotsinda oya bemere ko hatinze oya mu gihe hotsinda ego abatoye oya bemere ko batoye oya hanyuma tugume tubanye mu haro n'umutekano.
Nusaba yuko nyine matora nyine baza kubiharura neza atangorane abarundi twese ntituza kwidoga ntaza kugira bidoga kuti twibwe cyangwa ntitwibwe
dusaba nyine yuko dusanze nyine baharure neza hanyuma ibintu bigende neza dusanze nyine ari sawa uko tubisanga kose niko tubyakira
uko ndabyakira uko byagenze ndabyakira uko nyene ntacyo mpindura.
Tubajije gwasa uko yiteguye kwakira ibiva muri iryo tora we avuga ko hakiri kare kugira gira icyo bivuze ko
bari ko bajana abantu cyane cyane abantu b'abakenyezi imbonera kure ziza zibakora ku murongo ngo tuje kukwereka inyimutora none ibyo we wumva wovuga yuko ari itora ry'ukuri kandi abantu bategetswe ibyo batora atari ibyo bigiriye bo nyene kubiva ku mutima wabo dufuze ni munje igikora ashaka gutora na keshi kuko ndavyaho naciye hose nabonye yuko abantu bitabiriye byo kuri akamo twabateye yuko bose bozinduka bagatora mu gihe rero ibiharuro byoza binyuranye n'ibyo abiyandikishije ku buryo bugaragara yuko harimo ibintu bidatomoye urumva byogora kuvuga reka turindire hashike yuko haba guharura niho twomenya icyo tuvuga bivanye n'ibyo bivuye mu guharura
kuri ivyo urunani amizero y'abarundi runegura umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ntacyo yashimye kubivuga ko ntagwamiye Prosper avugira uwo mugwi yabwijwe rya Amerika ko agifise amakenga afatiye kwihagarikwa ry'imirongo y'iyo radio kugira ayivugire muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Juti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi bamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325 ibihumbi 9685 ibihumbi 9815 ndetse n'ibihumbi 11995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630 ibihumbi 15460 ibihumbi 15675 n'ibihumbi 12530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640 ibihumbi 9470 igihumbi n'ijana na 70 ndetse n'ibihumbi 13630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu Radio Ijwi rya Amerika Radio ya.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika nkuko twabibabwiye amakuru yacu aribanda ku itora rya kamarampaka mu Burundi abarundi rero arabari mu Burundi arabari mu mahanga kuruno munsi wakane bazindukiye mu itora rya kamarampaka ryo kwemeza cyangwa se guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye cyangwa se rivuguruye no muri Tanzania rero abarundi bariyo bitabye aya matora yo kwemeza cyangwa guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro bamwe muri bo bakaba bavuga ko batasiguriwe ibiri muri ibyo bwirizwa shingiro mugenzi wacu uri Arusha muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru aduhe inkuru irambuye
Amaze gutora uwo mugabo yavuze ko anezerewe nuko akoze icyemeza ko akunda igihugu Arafite n'ibyo ashima mu biri mwibwirizwa shingiro yamagariwe guhakana canke kwemeza.
Ibangura bona ko natoye ngyohewe. Kintu shima mu bwambere bona turi nko mu karere ka Afrika y'ubuseruko hariho ibyo kushira ku rugero rumwe imyaka janye n'ubutunzi bitane fiscale. Uravye n'ibyo dusanzwe dukora harimo ni certain incompatibility. Hama cha kabiri nuko nyene bahinyanyuye ukuntu nzego zigiye kurongora igihugu. Tigiye kuba zitunganijwe harimo akarusho ugeranije nuko byahora uko igihugu ni cacu ni catwese nta bantu batari abarundi bazoza kubaka igihugu cyo Burundi hatatwe bw'abarundi nyene
yamara hari nabandi bavuga ko naho bagiye gutora batazi ibiri muri iyo bwirizo bashingiro ubu ati nibaza ko ibirimwo ari byiza
ati nari bwabone izo imenya hanyu bavuga ko atesho tazi cyo twabonye abayibonye nabo ngari turi beshi rero mubatayi bunyari benshi ni muri abo rero ngabo nasaba kuja gutora kubera ko nibwirizwa iwanje umunyagihugu agiye natoye ahejeje ibyo natoye nabonye
abandi nabo nabakiri bato byabayijyambere bagira uruhara mu matora
ndanezerewe gose ni jyambere ngiye gutora mu bihe byari biheze nta myaka nari bwashikane numva nezerewe kubona nk'umurundi kazi nashoboye gira itamateka yanje nkatora.
Yarusha muri Tanzania hari n'abarundi bari mu bikorwa by'akazi biyandikishirije mu Burundi bahatoreye ubunumwe muri bo.
Gutora ibwirizwa shingiro mu bisanzwe ni uburenganzira bw'umurundi wese yiyumvamwo igihugu ciwe. Ciwe rero ndanezerewe kubona nshoboye gutora kandi ngatorera ahantu ntari nzi kunza gutora kuko ntari ndi mu gihugu.
Wari washoboye kumenya ibiri muri ibyo bwirizwa shingiro ushoboye gutora?
Mu bisanzwe nk'umuntu yize yagiye ku ntebe y'ishuri ibyo nari ndabitse.
Batoriye ikindi bataraka abandi?
Oya, ibyo biza kumenywa n'abaza gusoma ibireti yanje yo gutora.
Mu gihugu cya Tanzania abiyandikishije barenga gato amajana 250, abarenga 90 batoreye Yarusha. Muri abo harimwo n'abavuye mu bindi bihugu bari mu kazi. Ubuserukira Uburundi Yarusha Amosi Ndimugwanko arashima ko igikorwa cy'amatora cagenze neza.
Ni ibintu bya patriotism by'igihugu, urumva ubwo burenganzira ukabushaka ko ni ibintu by'umunezero. Umuntu ashobora gutora oya canke ego, aza kwimenya n'aza guharura n'aza kumenya ico batatowe. Muri rusangi amatora ariko agenda neza. Aha nk'aha Yarusha kubiyandikisha kenshi kubera abantu b'abakozi bahari b'aprofesiyoneri kenshi baraza atantu bagiye mu bintu by'akazi. Aba batari ba Kenya barungutse reprocuration zabo abagore babo.
Naho biruko hari abarundi barenga 250 baba muri Tanzania batemerewe ubwo burenganzira bwo gutora. Abo ni impunzi ziba mu makambi atatu ari muri ico gihugu. Ingingo ya kabiri y'itegeko ryarungitswe n'umugwi ujeje w'amatora CENI mu buserukizi bw'Uburundi kw'isi yose ivuga ko abo barundi batemerewe kwiyandikisha no gutora. Bamwe muri bo twavuganye mu minsi heze bavuze ko aya matora atarakwiye kuba kuko akiri impunzi nyinshi hanze y'igihugu.
Turamutse kandi akira abantu benshi batuye hanze y'igihugu kandi babo bafite icyo kugira ngo icyo bashyikirize, kuko niwe ushobora kugira ibintu nk'ibyo nagiye ukiri mu kiri mu ngorane, ahubwo ibyo byaba bikwiye kuba bose nta n'umwe akuyavuye inyuma abanyepolitiki cyangwa umuntu byose kagira gute kagira icyo bivuze ko birako ibintu biriko bikora ku nyungu zabo.
Hari n'abari bizeye ko ayo matora azogera bamaze guhunguka kugira ngo bitorere indongozi zabo bagire n'uruhara mu buzima bw'igihugu.
N'amatora muri 2019 twari twaranze kuyajyamwo hoki yaba kampanye imeze neza, ugasanga umwe wese atuye mu mwidegende n'umwisanzuro. Mugira ngo uno munsi urabona ko hari cyavuga ryajyamo ngo vuga ndakwica, ugasanga umuntu wese n'ubwo ari mu buraza turaka ubwoba uri hanze nawe yumva nta jambo afise. Namagogwa kuko ciye turane naho utunze bigeze bugeze biramwe ko batatera ndaye ko turonderera urete ko igihugu kiko kiratera bisubira inyuma. Twabyifuza none tuvyifuze kandi n'ibiganiro byara aho nibyo ukunda kuko icyatwirukanye n'ikirahava.
Muri Tanzania hari biro bibiri vyitora i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu ahari icicaro gikuru c'ubuserukizi bw'Uburundi, hamwe n'Yarusha ahari biro bikorana n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Pierre Claver Niyonkuru Yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru, urakoze cyane kuri iyi nkuru tugejejeho. Dusubire mu Burundi. Urunani amizero y'abarundi ruramenyesha ko hari amakarita y'itora 600,500 yibwe yanyurujwe mu ijoro rishyira amatora muri komine Kayogoro. Aho ni mu gihe Reverien Ndikuriyo, umukuru w'inama nkenguzamateka, ashimishwa n'ukuntu abanyagihugu bitabye amatora ari benshi aho avuka ku mutumba Gatwe muri komine Kayogoro. Imakamba rero umugenzi wacu Kristi Munezero yaduteguriye iyi nkuru.
Igikorwa cyo guharura ibyavuye mu matora kiza cyatanguye mu ntara ya Makamba. Icibonekeje nuko kuri uyu wa kane bamwe mu ndongozi haba mu ntwaro canke mu migambwe bari bishikiye mu mitumba kwerekana akarorero ko kuja gutora ku isoko Gatwe rya zone Bigina muri komine Kayogoro. Niho umukuru w'inama nkenguzamateka yitavye amatora. Everiano Ndikuriyo avuga ko atakundi byari kugenda atari kwemeza ibyo abanyagihugu bisabiye.
Abarundi bose bavuze bati reka twicare hamwe turabe bitugora mu mategeko yacu. Ngira ngo murabona n'ubwa mbere amatora aba agusanga ise igihe cya 12 z'igitondo imirongo iri hanguko. Tekana rero yuko abenegihugu bumva igikorwa baje gukora cyo kwemereza itegeko rikuru ry'igihugu ajye kwiza shingiro. Nkuko nabishikirije igihe twako turiyamamaza twatoye yego kuko ibyo shingiro ni igiwacu, kandi twebwe nk'abashinga amateka amakaza amateka iyo duhinyanyuye tukinyanyurira itegeko cya turitora. Ubu ni abanyagihugu natwe turabanyagihugu twarahinyanyuye cya turitora.
Umushinga amateka Renovando w'umwami aserukira Urunani amizero y'abarundi mu ntara ya Makamba aranegura utunenge twaranze amatora kubwirizwa nshingiro
ejoro twaraye ntibuca tuguze gutora oya duhakane ibwirizwa nshingiro riri mu ngingo zikumira barundi ariko ngahi wacu muri Makamba aho nagiye muri zone gitaba numvise yuko hari abantu bari kubategera abantu babategera abakenyezi n'abatama babwira yuko bada gutora yego ariko twabwiye abapolisi yuko babahagarika ariko babafasha ariko ntacho babagize kumvise muri kwayogoro muri iri joro nyene banterefonye bambwira yuko ahantu muri Gasenga ngo bababonye amabilete ajya amabilete de vote ayo bari ko ratembera bakavuga yuko bari ko ratora ego mu ijoro tubaje neza twumvise yuko muri Kayogoro sesi Kayogoro hariho amabilete de vote ashika 6,605 yo bayazimiye ntawuzi yagiye ariko ngo muri seni bavuga ko barungika yandi kurungika yandi ni kimwe ariko ayazimiye nayo bashaho ca batora kugira ngo baze kuduza amamaze masaha maze yitora kugeza uwo munsi ntawuzi yobigeze
ugawe Emmanuel arongoye mu gujejwa amatora mu ntara ya Makamba arabeshuza ivyo bishikirizwa n'urunani ya mizero y'abarundi akavuga ko habaye ukwihenda mu gutekera makarata aja muri komine ya Kayogoro ariko ko ayo makarata yabura yaja yarungitswe n'umugwi seni gihe igikorwa cyo guharura ivyavuye mu matora kiza cyatanguye impande zose uko ari zibiri abatoye ego n'abatoye oya barashima ko kuri uyu wa kane atamishamirano yateye mu banyamakamba bakavuga ko barindiranye igishika ibiza kuva muri ayo matora imakamba Krisimu Nezero ijwi rya Amerika
Urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense rwafashe icyemezo cyo guhagarika imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika mu Burundi igihe cy'amezi atandatu radio Ijwi rya Amerika ariko izakomeza kuvugira ku yindi mirongo mu Burundi nkuko Gabriel Bihumugani icyegera cy'umukuru wa Sense akongera akaba n'umuvugizi wayo abisobanura
kugira ngira iyo radio ishobora gusamirana mu Burundi ivugira ku murongo wa FM urafise ingene utangwa ngaha mu gihugu n'uwo murongo rero uhagarikwa so kuvuga ko hari ibindi bizonguruka bicakura
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro byacu nkuko twabibabwiye dutangira guhera mu gitondo ibiganiro byacu biribanda cyane ku matora y'abarundi itora rya kamarampaka ku itegeko nshinga rihinyanyuye abarundi rero baba abari mu gihugu bari mu mahanga kuri uyu wa kane bazindukiye gutora kwemeza cyangwa se guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatoreye Ingozi akaba yashimiye abarundi bose bitabiriye amatora aho avuka akaba yizeye rero ko ibizava mu matora nta gushidikanya ko asaba ko bitagira ingaruka byagira bigaba byateza akajagari nk'umukahise ku Burundi agatondo rwasawe urongoye urunani amizero y'abarundi rudashyigikiye ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa yavuze ko bigoye ko ibizava muri ayo matora byakwizerwa kuko kubwiwe kubwe ngo hari ibitagenze neza ngo hari abategetswe icyo batora twasabye rero n'abakunzi bijwi rya Amerika kugira icyo bavuga kuri ritora aho batoreye Pacifique Habimana ati icyo mbona nuko umwe yigishije abandi bagatora akari ku mutima ati nibagume hamwe barabe ubumwe bw'abarundi hamagwa sana Peter babone kumvikana boye gukebana ko mbona byabaye mu mutuzo none kwibyo bavuze ku mpande zose twitege iki hari rero na Neri nawe uvuze ati twebwe hano imuyinga amatora yagenze neza baracyaharura nibirahera ati gusa ikibabaje nuko twebwe abanyeshuri ejo bucya ari uno munsi baturaje hanze turaye irondo ngo tubunze umutekano ati kandi tukira abanyeshuri ati murakarama ijwi rya Amerika none rero natwe tubifurize kurama mwese aho muri hose bakunzi b'ijwi rya Amerika Undi nawe utwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook twibutse ko Facebook yacu kugira ngo muyigereho ni VOA radio yacu mukaba kandi mwadukurikira live nkuko bimeze muri uyu mwanya badashobora cyane cyane kutwumvira kuri FM mu Burundi mu Rwanda naho mukomeze kudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ntiya bose rero Idefonsi uri mu Rwanda ati abarundi bikoreye ibibareba byose nta nkunga. Ati niyo mpamvu bazatera imbere muri demokarasi kuko umurundi ashoboye kwibeshaho adasabirije nkuko bamwe babikora. Ati gutora nibyo batore ego bajye bigenera ubayobora aho kumugenerwa n'inkoho cyangwa se imbunda. Ati mwemere ko na nyina wundi abyara umuhungu ko namwe mwabishobora. Ati nta bwoko buruta ubundi, nta bwoko bwagenewe kuyobora. Ati buri wese yabikora abanyagihugu babimusabye aho gusesa amaraso. Muracyari kumwe rero na radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Baba, to be your money, be your money and you. Dear Sababu, to Tesa Gita, give me. To Tesa Gita, was it for Nako Baba? Come to Kufuako, to Kikukuza. If you're not born, ye mana, since you quarry fio, imbari jewe ngwaya maso, mana babarira. If you're not born, ye mana, since you quarry fio, imbari jewe ngwaya maso, mana babarira. Nabonye abantu b'ingeso mbi mbi nyinshi zitandukanye, mbona abantu b'imico mibi mibi nyinshi zitandukanye. Byo bikazana injyane mu bihugu no mu miryango, bigatuma abana bawe tubana tutumvikana. Mana tumbure nice wengenda n'ubumuga bw'amaso, baba mbona ibintu nkafite bibi kandi ari fisa. Acira urubanza bona tegereza kurucira, nimbara uko bimeze mana mbabarira. Icyo nabonye mana sinzi ko ari byo, imbari jewe ngwaye amaso mana mbabarira. Icyo nabonye mana sinzi ko ari byo, imbari jewe ngwaye amaso mana mbabarira. Nabonye abantu bica abandi kandi batabajya.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro cyacu cyo kuri iyi saha kiri hafi kugera ku musozo. Mutubabarire, twashatse kubaha ijambo ngo mukomeze mutubwire uko amatora, itora rya kamarampaka ryagenze iwanyu aho kwibwiriza shingiro ry'u Burundi. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Parfait. Parfait, uranyumva? Wiriwe neza, urakomeye? Nuko ikaze ku Ijwi rya Amerika. Watubwira se uko aho watoreye byagenze uyu munsi, urahagana he?
Nk'uko bisanzwe ndi umutuma mu isho mu ntara ya Bujumbura, birahemo tetetire kuri cyenda kilometre uvuye muva mukuru Bujumbura.
Ye, mwatoye gute se? Byagenze neza?
Twatoye go kuko twari tubyishimiye vrema. Nikindi cyacyo yabarundi twese.
Mhm. Ye, wabonaga se byifashe gute? Tuvuga nk'ibijyanye n'umutekano, uko abantu batoraga, wabonaga bimeze gute?
Aho natwebwe abantu vrema bari byishimo, umutekano wari wose. Ema asanga bari ko batera ibura, bavuga umutekano, bavuga ati emwe vrema bari ahubwo bari baradusebereje vrema
Ye kangushimire cyane rwose akakanya uduhaye nubwo amatelefone yari yatugoye ariko urakoze kutusangiza kuri ayo makuru y'iwanyu. Nchuti rero mwarimu duteza amatwi ibiganiro byacu twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije nkamashimiye engineer wadufashije ku buhanga bw'ibyuma warufatanije na Fasil Gebehu. Kuri mikro nari Eugenia Mukankusi na wafashije kurikira ibi biganiro. Mukomeze rero mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Andi makuru ni mukanya.